Inkumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kazi mu biganiro byo kuri ino saha. Tubibutse ko mu Burundi turi kutuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM umurongo wa 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mwadukurikira kandi no kuri internet. Adresi yacu ni web.radioyacu.com. Kaze mu biganiro byacu.
Mu ntara ya demokrasi umuntu umwe wese arashyikiriza icyumviro cyiwe. Ntibishobora gutora umuntu ku ngufu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza, none wumva usubira kuvuga gutegereza kwitoza bigenze gute?
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, aho yatangaza ko umugambwe wabo witeguriye kurondera uwundi mukandida azoserukira umugambwe wabo atari Perezida Petero Nkurunziza mu matora yo mu mwaka w'2020. Iyo nkuru hamwe niyerekeye kuri uyu wa kane Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yumvirije urubanza aho Burundi bwitwariye busaba ko uwutwara inama nshingamateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe honyanzwe amategeko n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriana. Imyiteguro y'amatora muri Zimbabwe nayo igeze hehe? Abakandida 23 barimwo n'umukuru w'igihugu Emmerson Mnangagwa nibo bari bamaze kumenyekana ku munsi wa kane ko bazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Amatora ategekanijwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatangajwe n'umukuru wa komisiyo ijejwe gutunganya amatora muri Zimbabwe. Azobabaye amatora ya mbere muri Zimbabwe kuva Robert Mugabe akuye ku butegetsi mu kwezi kwa 11 inyuma y'imyaka 37 yaramaze ku butegetsi. Mnangagwa aza yaramaze gutumira abarorerezi bo mu bihugu by'uburengero bw'isi hamwe n'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Commonwealth gukurikirana ayo matora. Izoba ibaye inshuro ya mbere ibyo biba haraheze imyaka irenga 10. Amatora Emmerson Mnangagwa w'imyaka 75 w'umugambwe uri ku butegetsi za NUPF hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 40 w'umugambwe MDC nibo bahabwa amahirwe yo kuzotahukana intsinzi muri ayo matora. Hano muri Amerika mu gihe abantu muri Leta Zunze za Amerika bariko bihereza amabarabara biyamiriza gutandukanya abana babimukira ku babyeyi binjiye ku mbibe mu buryo buteye kubiri n'amategeko, abashinga amateka w'umugambwe wa Republikani bariko barategura integuro y'itegeko rihagarika gutandukanya imiryango. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'umukuru w'inama nshinga amateka nyene Paul Ryan itegeka ko abana binjiye baciye ku rubibe n'ababyeyi basubizwa abo babyeyi babo bakagumana aho bazoba bafungiwe. Ryan yavuze ko adashikiye gutandukanya imiryango itagira ibyangombwa ku mbibe za Amerika. Aho ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicije ku butegetsi cyane cyane ubushikiranganji bw'ubutungane zitekanya kongera kugurura amahema yo kwakira abana babimukira baba bafunzwe kuko baba baciye ku mbibe mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ejo ku munsi wa kane yararungikanye urwandiko umutegetsi wo muri Korea ya Ruguru rutumira Perezida Kim Jong-un kugendera Uburusiya mu ntumbero yo kumushimira ku byavuye mu nama yamuhuje na Perezida Donald Trump. Igihe yakira Kim Jong-nam ni umutegetsi ajejwe gutunganya amanama muri Korea ya Ruguru, Putin yavuze ko inama ya Kim na Trump yabaye intambwe ya mbere ikomeye igana ku gutorera umuturama ibibazo byo mu karere ka Korea. Putin yavuze ko yonezerwa no kwakira Kim Jong-un mu Burusiya mugihe cy'inama mpuzamakungu y'ubutunzi izobera mu gisagara cya Vladivostok mu kwezi kw'icyenda. Kim Jong-un ntaragendera na rimwe igihugu cy'u Rusiya. Muri Yemen naho inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe amahoro n'umutekano yasabye ejo ku munsi wa kane impande zishamiranye muri icyo gihugu kugomiza ikivuko cyo mu gisagara cya Hodeida cyuguruye, mu gihe abatanga ifashanyo bariko baragerageza gushikana ifashanyo ku bantu bashika ku bihumbi 600 muri icyo gisagara. Abagize iyo nama bakoranye bihuta mu mwiherero inyuma y'aho runani rurongoye na Arabia Saudite kwatangura ibitero by'indege muri icyo gisagara mu gatondo ko ku munsi wa gatatu. Inama ONU iza yaramaze no gukura abakozi bayo mu gisagara cya Hodeida, ariko ibikorwa byayo birabandanya biciye mu mashyirahamwe yo mu gihugu bakorana. Iganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ku isi cyatanguye ejo ku munsi wa kane. Burusiya bwakiriye izo nkino bwirahiye Arabia Saudite ibitsindo 5-0 mu rukino rwa mbere rwuguruye iryo higanwa. Kuri uyu wa gatanu naho Misiri ihura na Uruguay, Maroc ikine na Iran, mu gihe Portugal ihura na Espagne. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yaritabiriye ibirori byo kugurura iryo higanwa muri Stade Luzinki y'i Moscou yakira abantu 80,000. Uburusiya bwakoresheje miliyaridi 13 z'amadolari y'Abanyamerika yo gutunganya izo nkino zibera mu bisagara 11 muri icyo gihugu cy'Uburusiya. Uzotahukana icyo gikombe azomenyekana ku itariki ya 15 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, ari naho ayo mahiganwa azorangira.
Kurakoze ya Louise kumakuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wemeza ko witeguriye kurondera wundi umukandida azoserukira atari Perezida Petero Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe, yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD, mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yashimye ko Perezida Pierre Nkurunziza yashikirije ko atazosubira kwitoza. Uyarongoye CNDD-FDD yemeje ko uyu mugambwe witeguriye gutora uwundi mukandida azoserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Umugambwe CNDD-FDD usubiye kumenyesha ko ubumwe bwawuranze aribwo buzokwama buranga. Nico gituma umenyesheje abarundi n'amakungu ko bagumya banga bose batekanye kandi biteguriye neza gutora uzobaserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020.
Abajije ko hamwe abagumya banga aribo banywanyi ba CNDD-FDD bosaba ko Perezida Nkurunziza yosubira kuba umukandida w'uyu mugambwe mu matora ya 2020. Ndayishimiye yavuze ko atamukandida togwa ku nguvu, narya Perezida Nkurunziza yavuze ko togwa uwundi.
Icya mbere ko narakubwiye, mu ntara ya demokarasi umuntu wese arashyikiriza icyumviro cyiwe. Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza, none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute? Rumva yuko mu ntara ya demokarasi umwe wese akaga icyumviro cyiwe. Urashaka kuvuga uti ndakunda iki, uwundi ati ndakunda iki, mukacyumvikanako. Muga nk'umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka, nzobafasha ibindi bikorwa byose, mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Nko bakavuga ati tuzana amaraso mashasha, ahubwo bagumya banga baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe. Ubu nicyo rero tugiye kwihatira twese abagumya banga tuvuga tuti.
Nayo kubijanye n'igihe uyu mukandida azomenyekana, urongoye CNDD-FDD avuga ko bizobera mu ikoraniro ry'uwo mugambwe naryo rikazobanza gutunganywa.
Nkuko twese dusanzwe tubizi, amatora azoba mu 2020. Haracasigaye ibyo ari byose ikiringo kugira ngo ikoraniro kaminuza rikorane, hanyuma barondere umukandida azoshobora kujya guhiganwa n'abandi mu 2020. Uno munsi rero ku kibazo ubajije uti ni ryari
umugambwe CNDD-FDD bagwaringaniza ikiranga minsi nguvuga kuti ikoraniro kaminuza rizoshika iki gihe mboneyeho nakaryo ko gusaba abarundi nihagire abantu baza barazana insaku izi canke ziriye bajyanisha abacanke bariya kuko kurondera umukandida nabagumya banganye ne bamwironderera
umunyamabanga wa CNDD-FDD akaba ajikirije ibijanye n'umukandida w'uyo mugambwe mu matora ya 2020 inyuma yaho president Nkurunziza ajikirije ko ataza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020 hari bugendana kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 aho president Nkurunziza yatera umukono kwebwirizwa nshingiro rishasha ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda kuri uyu wa kane sentare nkuru ya Nyarugenge yarumvirije urubanza rwa Dr. Niyitegeka aburanamwo na komisiyo y'igihugu yo kugwanya genocide uyu muganga yifuje kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2023 ntivyashoboka arega CNLG ko yamwimye amadosiye sentare ya gacaca kugira ngo asubirishemwo urubanza ku byaha bya genocide ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Dr. Théoneste Niyitegeka watangiranye ijambo asobanura ikirego cye yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko asaba ko yategeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu mpine ikamuha dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya genocide aravuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye CNLG mu nyandiko yisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha Dr. Niyitegeka yavuze ko mu 2016 CNLG yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye Muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose aho kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera Dr. Niyitegeka bwi umucamanza ko akurikije bikubiye muri izo mpapuro ebyiri CNLG yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata icyemezo kimufunga haba mu 2007 ndetse no mu 2008 aravuga ko yatakambiye umunyamabanga nshingwa bikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu amubwira ko akeneye kubona dosiye z'urubanza rwe uwo ngo yamusubije ko amadosiye yose ahari yisunze inyandiko z'abahanga yagize ati ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage nanjye ndi muri abo bityo rero ni ngombwa ko abo baturage bagira uburenganzira kuri ubwo butabera bahabwa aravuga ko ikiguzi byasaba byose yagitanga ariko akabona kopi ya dosiye zuzuye ku manza za gacaca zashingiweho mu kumuhamya ibyaha ubutabera bugatangwa ku mugaragaro impamvu yo gusaba izi dosiye nk'uko byagiye bigenda mu manza zabanje Dr. Niyitegeka arifuza gusubirishamo urubanza kuko ngo asanga yararenganye Maître Robert Hakizimana umwunganira mu mategeko yavuze ko impapuro CNLG yatanze zigaragaza ko hari izindi zazibanjirije byanze bikunze yisunze amabwiriza ya CNLG ku nkiko gacaca aravuga ko umuntu wese wabayeho umuburanyi afite uburenganzira bwo gusaba inyandiko zigaragaza uko imanza yaburanye zagenze yavuze ko basanga izindi nyandiko komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide idashaka gutanga zivutse uburenganzira uwo yunganira asaba ko urukiko rwafata icyemezo gihatira CNLG gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zituma izimana Maître Bernard Rukumbi wunganira CNLG yabwiye urukiko ko icyo muganga Niyitegeka yaregeye atari cyo yasabye CNLG yavuze ko mu rukiko aregera asaba guhatira CNLG gutanga dosiye z'urubanza mu gihe ngo yandikiye CNLG muri 2015 asaba kopi y'urubanza aravuga ko ikirego cya Dr. Niyitegeka nta shingiro gifite Maître Rukumbi yabwiye urukiko ko CNLG yatanze ibyo yabashije kubona yasobanuye ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca igisoza imirimo yayo hateganijwe ko izo mpapuro zagombaga kubikwa aravuga ko kubera umurundo w'amadosiye ya gacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitswe neza zari gutakara yavuze ko muri CNLG nta mukozi ufite iyi nzika Dr. Niyitegeka ku buryo yaheraho avuga ko banze kumuha inyandiko z'urubanza rwe nawe yisunze amabwiriza ya CNLG Maître Rukumbi yasobanuye ko ukeneye icyemezo cya gacaca kitagishoboka kuboneka yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya agaragaza uko ibintu byagenze nawe akagishyikiriza umucamanza ku rwego rw'ibanze bityo ko kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite uyu munyamategeko wa CNLG aravuga ko Dr. Niyitegeka yishoye mu manza bitari ngombwa itesha umwanya yagombye kubikora ibindi bifitiye umumaro yasoje asaba kuzamuhanisha indishyi y'akababaro y'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda Maître Hakizimana wunganira Dr. Niyitegeka yabwiye urukiko ko kopi ebyiri bahawe na CNLG zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye CNLG yahinye izifotore zikuye mu zindi yasabye urukiko ko rwazigera kuri CNLG ikarwereka aho yakuye izo mpapuro niba nta zindi zahasigaye koko Kundishi ya kawaru ya sabi uwe yunga nila metri achizima anaravuga kwa doktor niteje katatangu ikirego yijizangana kandiko nivizo mhaproza dosya yeza aravu za tariwa wabijizemu ruhari aga sigara hiva zimamu senerje ya tunga madosya ya tuzuye uunga nila senerje na wakavuga kwa nati menye turuhandel kwa doktor niteje karufite chigaraga za kuiji huruchi kurguaza asanga dosya zituzuye jasowa nilakwari senerje ya zizimije amaze kumbi makaza wabura nyibombo mchamanza ya vuze kwa zazi suzu makaza zifatawi chemezo doktor teoneste ni iteje kamenye kanye chane munga kawiri na gata tachimara gutangaza kwa zahata na kumganya umukuru ijugu mumatora icho jihe gusa kandidatire komisyo ijugu ya matora murgwanda ya vuze kwa hari ujitari ujuje mwumihumbi vire numu nani nyiko gachacha zaji uma muhanga zaha mizu umuganga warusiga ya yiko lirikia achubu fata nyacha hamuri jenoside zimu hanisha kufungu mnya akachumi nita narale kwa kwa jizuru hare mnyitu kwa rigeva tuti bari wargu wari mwitaro vya kavga ijitarama nija havuga kwa vishi nje kukuba tarju mungwa mkunengi vita jenda mvute yetiguru homu gwanda munga kawashize ni hoya hoza rejeri nyiko kwa fungo inyura nijena mateje kwa vuga kwa nado siigara garishi njiru kwa homu kumufunga ni njingwa wacha manza watanu kanyeva kunze kutesha gachiro hanze ichumba churuchiku yuwari mumbuza ngano yiro ziranga wagorugwa naga kapu kiroza tukwarama madosi ya mfasha kubura na yumbika nyabira manyama kurati ngari wanya nami kodu fatwa tukafungwa na dosi atini bako kwa hariju wa shingira hoba mfunga ni wabishira hagara gara wandu wabimenye umutu ngajira za hisamu kumira mnijiza yinji kwa gachacha ni iteje kajiko mazishimi kwa koza ranjiji manda zijira muri milio enerjiri mujihejito aliko zina nenjeri kwa koza sizuruhu rilgu iwa za hane ni kubera za kuzgemo na batari wa soba nikiwa matejiko umutu amanda za somiche mizo kuitarichi ya chumi na gata tuzu kwezi kwa kari ngu yungaka wajirubu saiz birji Amerika Ichigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
wa kane senare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarumvirije urubanza aho u Burundi bwitwaye busaba ko uwutwara inama nshinga mateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe hahonyanzwa amategeko mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru aradushikiriza ibindi kuri inkuru
igikorwa gikomeye cy'uyu munsi imbere y'abacamanza batatu ba Sentare ya Afrika y'ubuseruko kwa rukumvikana n'impande zose zegwa n'amatati ingene urubanza ruzoburanishwa gushika ruhere ubwo nago n'ugwerekeye utwara inama nshingamateka y'uwo muryango u Burundi buvuga ko itogwa giwe ryahonyanza amategeko mu mpera z'umwaka uheze uburanira leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera yasabye Sentare ko yoronswa ikiringo c'ukwezi kugira ngo yuzuze idosiye y'urubanza
n'ubwira ngo tuwerekane ko urubanza tuzoruburana neza kubera ko twitwaye ubu twamaze guha abandi bashingwa manza murazi batari bake ivyo tubona tuzumvikana ko tuzumvikana ko nabo bacabagira ikorere ko vyitwanditse nabo bashemwe ivyabo cyashaje twerekana twerekana Sentare ukuntu bizogenda mu kuburana twumvikana igihe iminsi bizomara n'ibiki
ico Burundi byifuza mu rugo rubanza nuko umushinga mateka Martin Ngoga umunyarwanda atwariyo na mashinga mateka ya yase yokugwa maze hagatogwa umurundi Kayobera abora navuga ko Ngoga yatogwa yatesonzwe amategeko
cyashatse twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga mateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashinga mateka ikora cyashatse kubijyana n'ibitigi biba bihari mu batora amatora yabaye itegeko cy'2012 umwaka uheze abashinga mateka barundi ntibatoye nabashimwe mateka batanzania batoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga mateka baba bari muri sare babatoye ibyo bitegeko ntibyakurikijwe nico cyatuma cyose yuko bavuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe murazi ibyo bikurikira
ya marurunde ruhande sikoro bibona ubuserukira inyungu z'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Maître Stephen Agaba hamwe n'abashingwa manza barungitswe n'abashinga mateka gusigura ingene amatora agenda bemeza ko u Burundi bwari buhari ndetse ko bwatanze n'umukandida wabo Leontine Nzeyimana yatowe ku majwi atatu gusa Maître Vital Nshimirimana akwaru runani rw'amashyirahamwe yigenga mu Burundi Force ubu gwafashwe na leta twamubajije kuri uyu wa gatatu icyo yibaza kuri urwo rubanza asanzwe nawe nyene akurikirana imanza ziburanishwa muri iyo Sentare
ni gwagwaho ni wa mukenyuro w'ukwaraza w'uku ba baratesha umutwe abantu ingene bo babaradurumbanya urongoye iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko. Hanyuma kimwe twibaza nuko bashobora kubona kwise ubwoba cyane kuko iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yamye yumva itega amatwi amaborogo y'abarundi. Uno munsi rero yuko bariko barototwa bagira bati ko habonetse umukuru azi ikibazo cy'u Burundi, bagira bati uyu muntu turazi yava, twibaza yuko nawe nyene atakizobuza yuko abandanye yumviriza amaborogo y'abarundi kandi yuko atazobisabirako.
Abacamanza bari bashashe batanze sango kugura urubanza ruzosubira kuburanishwa nido nido mu kwezi k'umunani uno mwaka. Uburundi bwizigiye gutsinda
nako nyine murazi yuko nka kamere yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gusindiza imanza.
Yamara naho biruko buramaze gutsindwa ku ngingo imwe yasaba ko sentare yohagarika ibikorwa byose byo nama nshinga amateka mu kurindira ko urubanza rohera. Abacamanza baranse icyo cifuzo. Ikiringo cy'inama nshinga amateka giteye imari nikigira kane. Ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo nama nshinga amateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2026. Hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012, hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka uheze w'2017. Iyo nama nshinga amateka igizwe n'abashinga amateka 54 baserukiye ibihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Buganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Ahandi naho nta cyumweru kirarangira inama yahuje Perezida Donald Trump wa Amerika n'umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ibaye muri Singapore. Urwandiko abo bayobozi bombi bashize ku mukono ariko harabasanga rudatomoye. None ikibazo nyamukuru ni ikihe? Mbega azokurikira iki? Iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Steve Herman hano i Washington DC, mugiye kwishyikirizwaho na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana mu Rwanda.
Kuri ubu byifashe bite? Ni ikibazo White House sangiye na Blue House ibiro by'umukuru w'igihugu bya Korea ya Ruguru byanashoboka ko nabo umugore ya Perezida wa Korea y'Epfo Yong Song bakibaza. Nyuma yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoranye mu biganza n'uwa Korea ya Ruguru bakanandikisha wina amazina yabo ku nyandiko zuzuyemo icyizere, ikibazo abari Sentosa muri Hotel Capella bahise bibaza ni ikizahinduka mu by'ukuri ku mwigimba kigwa wa Korea. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kubonana na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru, njyewe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Greta Van Susteren twamaranye akanya na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyamabanga wa Leta muri Hotel Capella. Trump yari yasabwe n'ibyishimo kandi mu isaha imwe yagombaga gutangaza ko imyitozo ingabo za Amerika zahaga iza Korea y'Epfo ku mwigimba kigwa wa Korea ihagaritswe. Trump avugana na Greta yagize ati njyewe na Perezida Kim twahuje cyane kandi twiyumvanyemo, tuzakora ubucuruzi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yaratubwiye ati wari umunsi w'agatangaza. Perezida Trump yashinze Pompeo imirimo ikomeye iganisha ku guhagarika icurwa ry'intwaro z'ubumara muri Korea. Abenshi bibaza niba Pompeo wakoraga muri kompanyi icuruza amavuta mu myaka 10 ishize ari uwo kwizerwa agahabwa inshingano nk'izo. Ariko hahise ha Pompeo hamwerekana nk'umuntu ushoboye. Icya mbere yiga mu ishuri rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranye na komite ishinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko, yanabayeho umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi kandi yahuye na Kim ubugira kabiri mu nama zabereye Pyongyang. Birashoboka ko amaze kugira ubushobozi nk'ubw'uwundi mutegetsi wa Amerika ku buryo ashobora gutahura imitego ya Pyongyang. Uyu munyamakuru maze imyaka isaga 50 akurikirana ibibera ku mwigimba kirwa Korea, watuye Seoul imyaka itari mike, akaba yaranagize amahirwe yo kuganira n'abategetsi ba Korea icyumweru cyose muri 2013, yamenye byinshi kuri iki gihugu gikora ibyacyo mu bwiru. Byaba ari imboneka rimwe kubona inyandiko y'amagambo abarirwa mu ijana isobanura neza urusobe rw'imitego ishingiye kuri politiki n'imibanire ya Korea zombi. Bikomere biturutse hirya na buri muturage wa Korea zombi gutekereza kukunga Korea zombi zitabikozwa. Hariyongeraho kwivanga mu bibazo bya Korea kw'ibihugu bya rutura, kandi ntawapfa guhakana ko hazaza aho umwigimba kirwa Korea hashingiye ku butegetsi n'abajenerali ba Beijing na Washington. Umwe mu basesengura ibya Korea ya Ruguru yabonye mu myaka 10 ishize ko ingoma y'umuryango wa Kim yakwemera kugira abaturage bitambo ku nyungu z'ubutegetsi bwawo. Kwicisha inzara miliyoni z'abaturage ni byoroshye kuruta guhirima kw'ingoma yabo. Yewe nta nicyo batakora ngo basigasire ububiko bw'ibitwaro bya rutura, bisa mu by'ukuri nk'ibitakumira imbaraga z'ibitwaro bya Pentagon. bakeye mu basesengura ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abahanga muri byo mu murengerazuba bw'isi basanga Korea ya ruguru izemera ibiganiro itazi cyiza kibirimo ariko nishaka gushyira ibintu mu buryo bizayifasha kugera ku ntego zayo ikurirweho ibihano isinya amasezerano y'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyihe isura nziza mu mibanire n'ibindi bihugu ibi bizatume yubaha ku rwego mpuzamahanga kandi cy'ingenzi kurusha ibindi biharurira inzira abana n'abuzukuru b'ubutegetsi bw'umuryango wa Kim ikitarasobanuka neza kugeza ubu ni ukumenya neza niba Kim Jong-un ubwe ari ubyibwiriza cyangwa yarabyemejwe n'abaturutse iruhande igitangaza abatari mu muryango wa Kim ni uko uyu muryango ubwawo utagizwe n'inzimwe kimwe no mu zindi sosiyete zirimo abantu b'incabwenge niyo yaba ari nyagitugu habonekamo abarwanira ububasha buruseho nk'uko byagiye biba no mu bundi butegetsi bigakorwa mu mayeri menshi hari abatifuza ko habaho agahenge ndetse bashaka kunyeganyiza ubwami batitaye ku ngaruka byabazanira ibi twabishingira ku bayobozi bakomeye bitandukanyije n'ubutegetsi abadiplomate bakoreye Pyongyang imyaka myinshi ibyo abanyamakuru nkanjye n'abandi bake babonaga bitaraba kimwe n'amakuru yumvirijwe dukesha inzego z'ubutasi kugeza ubu nta wahamya ko guhana ibiganza kwa Trump na Kim byerekana uguhinduka kuvuye kundi bayo umutima cyangwa niba arandi mayeri koresha aho gukoresha nk'uko yerenze ku yandi masezerano yose yigeze isinya uko byabakose ariko icyemezo cya Kim kirahambaye President Trump wivugiye ko ari umuhanga mu kuganira iby'ubucuruzi na Pompeo udafite ubunararibonye bwinshi ariko yashinze imirimo yo gukurikirana aya masezerano babona Kim nk'umuyobozi wifuza amahoro n'iterambere magingo ya nubwo Trump na Kim baramukanyije bakanasinya amasezerano mu nyandiko ingabo za Amerika n'iza Korea y'Epfo ziracyaryamiye amajanja ziteguye kurasa umwanzi ariko imyaka ibaye myinshi nta uva mu birindiro bye bategereje ko intambara ihagarara ku rundi ruhande ariko umwanzi bahanganye nawe yibitseho ibitwaro kirimbuzi bigezweho igihe habaho ubushotoranyi cyangwa kwibeshya gato haba ku ruhande rwa Washington cyangwa rwa Pyongyang abatifuza ibiganiro basubiranamo nabo bakuriye bagira bati ariko twarababwiye
ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Nguko bisabwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushikiranganje buje twimigenderanire bwa Amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugenda ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'2017 ubushikiranganje buje twimigenderanire bwa Amerika burashima kwiyemeza kwa Leta y'igihugu ca Gambia kuvyereke ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017 Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo y'ukutisunga idini nk'uko biri mwibwirizwa shingiro ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya Yaya Jammeh yahoze ari perezida ryatangaza ko Gambia ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya Kiislamu injuro zitari nke perezida Barrow yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017 yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo byerekeye amadini n'imico kama y'igihugu Perezida Barrow yasavye inshuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere Perezida Barrow kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2017 umushikiranganje ajejwe uburimyi Omar Jalo yemereye abayisilamu baba Ahmadiyya Jamaat ko leta izo bakingira ku buryo bushimishije ibwirizwa shingiro rya Gambia itanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cyose ivyo itagaramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini gushiraho leta ifatiye ku idini no gushiraho imigambi ifatiye ku madini kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenye harabaye umwuka mubi yamara hagati y'abayisilamu baba sunni aribo benshi muri Gambia n'abayisilamu baba Ahmadiyya urwego kizigenza rwa kiisilamu rwabandanije kuvuga ko aba Ahmadiyya atari abayisilamu b'ukuri urwo rwego ntigwemereye aba Ahmadiyya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago abayisilamu baba Ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvubo tegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane nta ruhara leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gambia Patricia Alsop yibukije abategetsi b'icyo gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu vyerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza
I iryo ryari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho dorereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha I Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ko namwe duteza amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.